Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 24 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga bibiri.
Uyo ni Musenyeri Justin Nzoyisaba avuga kuri bimwe mu byashikirijwe muri bya biganiro bihuza Abarundi hagati mu gihugu. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye ikibazo abarimyi amatomate mu ntara ya Cibitoke ofisi turagaruka ko mu kanya kari imbere. Umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'Abarundi Sendei wamenyesheje bimwe mu byumviro Abarundi batanze mu kiganiro mu kiringo cy'amezi atandatu umaze ushinzwe mu byo bashikirije, harimo ku biringo by'umukuru w'igihugu byovanwaho kugira ngo umukuru w'igihugu ashobore kwitoza inshuro nyinshi zishoboka. Kuri uyu wa gatatu umukuru wa Sendei yahaye ikiganiro amenyeshamakuru n'inkuru rero ya mugenzi wacu Eloja Willy Kaneza.
Umukuru w'umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro hagati y'Abarundi yabwiye amenyeshamakuru ko mugwarongoye watunganije ibikorwa mu ntara n'amakomine y'igihugu hatari hake. Musenyeri Justin Nzoyisaba yasiguye ko baba bagize amahirwe yo gushikiriza ibyumviro byabo mu kubivuga canke abanditse gusa, bose babikoze babanje kubicisha mu nyandiko. Musenyeri Nzoyisaba yanamenyesheje bimwe mu byo babajijwe bashikirije.
Benshi mu bari mu biganiro basaba yuko ibwizwa shingiro ryoja hejuru y'amasezerano y'Arusha. Abari mu biganiro bose bavuga ko abahoze barongora igihugu batoje mu nama nkenguzamateka igihe batatowe ngo baje muri urwo rwego. Abari mu biganiro kandi basaba ko urwego rw'ubutungane rwoja ku rugero rumwe n'urwego nshingamategeko n'urwego rwa leta, guhagarika ubukozi bw'ibibi bufatiye ku vya politike, gukura utunenge turi mu ibwirizwa shingiro no gukosora amakosa yibonekeza mu masezerano y'Arusha. Abari mu biganiro bashikirije ko hohinyanyurwa ibwirizwa ryenga amashyirahamwe adahanira inyungu za politiki kugira ngo akore ibiyaraba gusa, ibwirizwa ryenga amadini n'amashengero kugira ngo nayo nyene akore ibiyaraba gusa. Benshi bari mu biganiro basaba yuko umukuru w'igihugu yotwara ibiringo birenga bibiri.
Abajijwe gutomora ku bijanye n'iki cyumviro cya nyuma, Musenyeri Nzoyisaba yasiguye bikurikira.
Uko twumvise abanyagihugu bavuga, umukuru w'igihugu arangije ikiringo cy'imyaka itanu, bisobanurwa ko yosubira akagaruka mu biyamamaza bakugurura bijya byo kuvuga ngo manda zibiri, no kuvuga manda bica bisobanurwa ko ari imyaka cumi gusa agaca taha. Ariko abarundi bavuga bati ahejeje imyaka itanu nagaruke mu bandi, nitwa muhamaji wituyamuhe nitwa yamwima atahe, yongera agaruke. Nico abarundi benshi bavuga.
Umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi wemeza ko bumvirije wongera wakira ivyifuzo vy'imigwi itandukanye. Muri iyo harimo urwaruka, abanyamigambwe, abaserukiye amashyirahamwe atandukanye, amadini n'amashengero. Ariko rero gushika ubu nta bitigiye nyezina ufise vy'abatanze ivyiyumviro.
Oya, n'ukuri aho ntitwakoze mu buryo scientifique, aho sino kubesha, ariko turiko turaraba novuga nti 90 n'ibice bikeya ku ijana. Nivyo wanje mvuze guto nti 90 n'ibice bikeya ku ijana, ku Burundi yovuga 95.
Umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro hagati y'Abarundi Sendei washinzwe haraheza amezi atandatu ugishirwaho wari ufise ikiringo cy'amezi atandatu nyene. Iteko ribugenga rivuga ko uwo mugwi ushobora kongerwa ikiringo bikenewe. Ivyo vyamaze gukorwa. Musenyeri Justin Nzoyisaba amenyesha ko umugwi arongoye wongewe ikindi kiringo cy'amezi atandatu nyene. Muri ico kiringo uwo mugwi ukaba utegekanya kuja gutunganiza ibiganiro i Bruseli mu gihugu c'Ububirigi. Ni mu ntumbero y'ukumviriza Abarundi bari hanze y'igihugu. Umukuru wa Sende yemeza ko n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, harimwo abari batunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza, nabo nyene batazokumirwa muri ivyo biganiro. Umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'Abarundi ugizwe n'abantu 15, abakenyezi ni batanu, abagabo 10. muribo ava mu bwoko bw'abahutu ni 9 abatutsi 5 n'umutwakazi umwe Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge tukiri kandi kuri inkuru turi kumwe na umushya ntahe Dr Jean Minani akaba ari umukuru urunani Senared muri neza Dr Jean Minani murakomeye
yenda komeya hondi
tutarinze kutesha kanyaba ariko aratwumviza rero nashaka cyane cyane mugira ico muvuze kuri zo ngingo mumvise zimwe zimwe zashikirijwe n'abarundi muri vya biganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu hari ingingo cyane cyane yuko umukuru w'igihugu eka atotwara biri ngo bibiri gusa haize nk'imyaka 5 yogaruka iyo ngingo mwa yakiri gute
kwebwe ntibiyutangaje kuko ugame na mbere uwo mugwi tuzobona Petro Nkurunziza wenyene cyo ya ushiyeho cyari cyo nyene kugira ngo bazohende abarundi n'amakungu ko barundi wonye nari bo bamwisabiye ko yobandanya umwami na koronia ni yapfa umuhungu bazomusubirire nabuze uko bazomusubirire
ariko
niko cumwe turabibona
ivyo ni ibintu byasabwe n'abarundi mu manama bakumugaragara 8
muri Afrika bita Central Africa yebukasa yavuga ngo niwe bukasa wa mbere ampere yatanga ku umwami hanyuma yigira ampere nubundi niko tumwe turabibona ahubwo ntibyantangaje kandi abarundi batangaze na kamara maza kwa twiteze ariko ntibizoshoboka
ariko ivyo nibishikizwa n'abarundi bo mu ntara zitandukanye bo mu migambwe itandukanye
ivyo sivyo na gatoyi cyarabonetse neza ko ibyo biganiro byateguwe hagendamwe abo batumiye abo bashaka benshi bagenda bababwiye ibyo bavuga n'ibyo bakora abandi nabo barabimijambo kugira ngo ntibagire icyo bapfuka ntibavuze abarundi benshi batagiye ntibavuze abarundi benshi bavyanse bavuze ko ibyo bidashoboka ko badusubiye inyuma cyane nk'ibirenge ibyo gihe iyo ngingo yo kwemerwa
ku ngingo nayo Dr Minani ku ngingo ivuga ko nk'abasenateur cyane cyane bajya bakuru b'ibihugu babaye abasenateur badatowe n'abanyagihugu abanyagihugu basaba ko bovanwa mu namashiga amateka n'amankingu z'amateka aho muhavuga kwiki
ibyo bintu babihinda ibyo bari kosa na gatowe none ntibyohinduka kuko iyo ngingo yagiyeho bisabwe n'abarundi nyenda banwa bavuga ngo niwanwa bihindura bavuga bati uwatwaye igihugu warakwiye guhabwa iteka igihe yo bakukurutse akazokwa amafise iteka mu murundi kibanza
Dr Minani murazi uwundi
mureka yuguma bandanya aronka iteka kibanza rero abantu biyumviriye abanyapolitike bose baje hamwe Arusha kwari uko aba umukenguzi amateka ushika ubuzima bwiwe bwose
murazi muwamuzi abandi bakenguzi amateka abasenateur mu bindi bihugu boba bari mu nama nkenguzi amateka batatowe n'abanyagihugu
ahandi ariho aho babashira mu nama nkuru mpanuza muraze nko mu Faransa bari muri bari mu yindi nama babashiramo murazi n'ahandi hadiriho hari ntibavyita abasenateri mubwo bavyita ibindi
kimwe ku kindi kibazo nashaka ko muduha nk'umunota umwe Dr Minani ni kibazo cerekeye abanyagihugu basaba ko hoba ubungane hagati ya umukuru w'igihugu eka ubutungane eka hamwe n'inamashinga amateka izo nzego zose zikaba nk'izingana aho muhavuga kwiki akanya gato
ibyo twamwe tubisaba kuva kera twese ko ubutungane bworonka ikibanza gikwiriye ariko ubwo butungane mu kuronka ikibanza gikwiriye niwo butungane bukoreshwa n'umukuru w'igihugu bukoreshwa n'abari ku butegetsi bukaba ubutungane bwigenga koko n'ari ubutungane nk'ubwo tubungo turabona ubu ntacyo biba bimaze n'ubundi ni bya bindi byo kugira umugambo umwe rudende akaba umukuru w'igihugu agatwara umugambwe nk'uko bigiye kuba ubu umugambo gacuba mumwe rudende bakawuzindi migambwe gukora hanyuma ubutungane bukatwagwa n'uwo nyine mukuru w'igihugu igipolisi yatwagwa n'uwo mukuru w'igihugu intwaro ishingwa bikorwa igatwagwa n'uwo mukuru w'igihugu bibaye gutyo ntacyo byo babimaze ntacyo byo guhindura
Dr Jean Minani
twavuga tuti ubutungane koko bwije nabutse buronka ikibanza kimwe n'intwaro nshinga amategeko n'intwaro nshingwa bikorwa
Dr Jean Minani murongoye urunani Senared murakoze cyane gose ku kanya maduhanye
nawe murakoze
Inyuma yaho leta y'u Burundi ifatiye ingingo yuko atavyimburwa bizosubira gushorwa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bivuye mu ntara cy'ibitoki abanyagihugu baho na cyane cyane abarimyi amatomate ntibagira iyo bashorera umwimbu wabo bavuga ko iyo baronse abazigura babaha amafaranga y'intica ntikize bigatuma bahomba baravye amafaranga bakoresheje mu kuzirima ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikwanya
Inyuma yaho abarinyi mu ntara cy'ibitoke baburijwe gushorera umwimbu wabo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bavuga ko batagifise aho bashorera umwimbu wabo abarira rukajana na barinyi b'itomate bavuga ko uwo zitaburiye kwa gasesa azitanga ku mafaranga make ibibatera agahombo katagira uko kangana bagereranije n'amafaranga bakoresheje mu kuzirima no murimye w'itomate ntagira yacira na yamira atera kamo ubushikiranganje bw'uburimye kugira ico bufashije
aha rero twebwe tukavuga tuti nubwo tubacyafise kibazo none ubu ngubu ko nagasoko kwahora tujana byanse ubitomate ngirango hahiriwe abatazirima mugaba batizima turagowe ubu abatazirima bazigura make mugo twebwe ntimwibuka ko twazitanze ku mutahe muremure tuca tuguma tufise ikibazo indoro rwanda kubaho n'ukuri turakumye amashe turabinginze nimugifate mu minwe ikibazo mugende ku nzego mushobora guca ko zose twebwe turiteguye kurima nta ngorane nimwe muzogenda zibonetse kubijyanye n'umwimbo w'umurimyi ngaha kuririhingura
umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yari yishikiye ko mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke kwirabira ibibazo abarinyi bafise muri kino gihe giderurema ashima ko abanyacibitoke bafise umwimbo mwiza ashikiriza ku kibazo cy'amatomate yimbuka ku bwinshi muri iyo ntara akabura isoko ko kiraje ishinga leta y'u Burundi
aha rero turazi yuko ikibazo cy'amatomate cyama cyavuzwe sibyo kayemo kandi murayimbura bikwiye aha rero n'umukuru w'igihugu arabizi kandi twarabiganiriye ndamwemerera ko kuri iki kibazo cy'amatomate tuza tukacicarira mukumva koko ko mudatamba mwirorera kandi ko imyitwariko yanyu ari kwacu
umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kandi yarishikiye imparambo muri komine Rugombo aho naho hubatse ihinguriro ry'amatomati ritarigera rikora inyuma y'imyaka itandatu ryubatswe n'ishyirahamwe Kapade umushikiranganje Giderurema yababajwe n'ingene abo muri Kapade batari bahashitse kuri uyu wa kabiri kugira bugurure inyubakwa z'iryo hinguriro
bagerageje kutubwira ido nido bamwe ati turafise amakenga abandi ati kumbure ririko riragugwa n'aba ariko icibonekeje nuko abari bajejwe kwegera ababene gihugu mu kubahimiriza ngo rihinguriro koko rikorerije mu ngiro mwabonye nta numwe yashitse ngaha ibi twabonye ko byateye agahinda abene gihugu hanyuma natwebwe nyene byatutumye twibaza ibibazo byinshi mwabonye ko twaje dukakorera ahantu kugaye
umushikiranganje w'uburinyi n'ubworozi yemereye abanyacibitoke ko giye kurondera vuba abo mwishira hamwe Kapade kugira barabire hamwe ingene iryo hinguriro ry'amatomati iryo tangura gukora ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tumibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubonaho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina ndeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza Nani kundo mviriza nhorere kazoza.
Umviriza nhorere kazoza.
Yee, erega mara sizo. Nhorere kazoza.
Nhorere kazoza, nikiganiro, gicha hija no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nturere kazoza
nturere kazoza
Tutinamwe bakunzi bibiganiro bya studio ijambo ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri cyakiyago cha politique Ntorere Kazoza. Jerome Nyonzima ni jewe ndemesheje kino kiyago. Muti none uno munsi tugiye kuyaga iki? Inyishu ni mukanyi sasi.
Nyakubahwa. Ndasabye ijambo. Ndasabye ijambo.
Hora numa bangaho.
Ndasabye ijambo. Era kandi afite ico mvuga.
Oya nta jambo ngaho. Wezi kubivuga turabizi. Ntabyuba kuvuga.
None se muri demokrasi amunye imijambo. Sindi umunyapolitike.
Ninde ahubwiye ngo abanyapolitike mwese muteza kuvuga. Abanyagi uko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi.
Ngo ngwiki? Abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi. Mutaduhaye ijambo. Tuzoryiha.
Eh? None demokrasi nakajagaye. Ngo muzokwiha ijambo. Muzobikora bibakore. Mudukome tubakomeretse.
Arivyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mubake dusambure
murahirahira tuzobereka ingire ntama yambagwa uturusha abanywanyi
muhaguruka duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe gaya we ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu oya nukuri demokrasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo Mwabanyapolitiki nimuhani jambo muvugana umutima munda muvugize ubaka igihugu
kuva hatanguye imari kuvyerekeye ikiringo c'umukuru w'igihugu mu 2015 imbere y'amatora mu matora no kubandanya imyama matora harabaye kutumva kumwe ibintu nitituka ry'umutekano rimwe na rimwe rikaja riribonekeza kuva ico gihe gushika ubu abarundi ababanyi mu bihugu byo muri kano karere aho mu bihugu bigize umwe bwa Afrika aho mu bihugu bigize ishira hamwe ry'abanyaburaya mu ishira hamwe mpuzamakungoni mu bihugu bisanzwe bifasha Burundi n'abandi bose bagumye bahuriza ku ijambo rimwe ko hakenewe ibiganiro vyohuza abarundi bamwe bati twiganirire twego barundi ibibazo bitwega nikituzona bitorera umuti abandi bati byo bavyiza habaye mu muhuza kandi ibiganiro bikabera aho bose bashobora kuvyitaba mbeho ibiganiro bibereye abarundi vyotunganywa gute bigatunganirizwa hehe abo vyitaba bobo bubabande kubera iki amakenga kuri ibyo biganiro abayafise yo bashingiye hehe mbega intama zishobora kubangamira ibyo biganiro n'izi cyane cyane rero hokogwa iki kugira ngo habeho ibiganiro bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku neza y'abarundi bose ngibyo bimwe mu byo tugiye gukijya nino muri kino kiganiro nk'abansubiye kuba ikaze
Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza mugitegurirwa na studio ijambo
abatumire turi kumwe muri kino kiyago cha politique ni batatu hari honorable Victor Burikukiye akaba ari cegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD FDD uri kwisonga giri ku butegetsi honorable mwaramutse
mwaramutse neza Jerome
sanga muri kino kiyago cha politique
urakoze cyane
urakoze namwe hari kandi honorable Phineas Nigaba akaba ari umuvugizi w'umugambwe Sabanye Frodebu uri mu runani ADC ikibiri honorable mwaramutse
amahoro neza
Sangwe namwe muri kino kiyago cha politiki.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Professor Adolphe Sururu umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyerekeye imvugo iremeshe. Professor mwaramutse.
Amahoro neza yo.
Sangwe muri kino kiyago cha politiki.
Murakoze cyane.
Kumbure mu gutangura mpere kwa honorable Burikukiye Victor bicegera cy'umukuru mugambwe CNDD FDD. Muri ko muraraba abantu bakeneye kwitaba ibyo biganiro ku ruhande rwa CNDD FDD. Mubona bo babande.
Twebwe ku ruhande rw'iwacu nibaza ko hotumirwa imice yose y'abarundi bagize ubuzima bw'igihe. Murakoze.
abarundi bari hanze
yego abarundi bari hanze rega benshi bagiye biturutse ku myuka ya politiki yagira bari abagiye bahunga kuva za 3 na kangahe 7 na kangahe umuntu yitwa mu rundi wese
n'abahunze vuba barimo abiyonkoye muri CNDD-FDD bobamo
yego kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu tuge muri CNDD-FDD
yego
kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanisha kagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko ngo umuntu atoba ngo kuko nahandi demaze nzi tubibona ingene be nabo bantu ahubwo baca abanyarwanda kubafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imice yose ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano n'abari mu gihugu nibaza ko batumirwa mu byo bintu
ntabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibwo kwegerana hari imeza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri sahanya frodevu honorable Phineas birahumuritse
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu sukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gye cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga
ngo nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri frode bushamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaganira
urumva ntiduhuza ariko wumvise ko tudahuza
hari ivyo mudahuriza
ariko tudahuriza ko
magana tudashamiranye
ndu politique ma urumva ko hari ivyo tudahuriza ko urundi cyo gituma rero ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire
aho nyene niho cyo tudubiza mwuganira kubiki
barabitomoye neza bya politique birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa washingiro birahari rimwe ryatera impare jo buhundi ibibazo bya Arusha bamwe bavuga ati ariko bariko barayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari
ibibazo by'ikiringo yabivuze birahari navyo
ibibazo by'ikiringo cyane bazaka ibyo twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko niyo leta yemera kuko yavuze ati yo leta niyo yoza ko kuganira nabo bandi yifuza ko baganira ibyo biringo nibaza ko twabirenganya n'ukuri
honorable Phineas mu byo twoganira arabidondaguye hari ibyo byinshi mwahurije ko kuvya ibiringo n'ibyo mwarenganya
twabirenganye gute kari hano nubu bavuga bati ntitubyemera
none uremera ko hariho leta no munsi
leta tubare igwirizwa shingiro raba ingingo 1209 ibizo ivuga abajya muri leta baribo
ivyo tuzobiganira mu
bihe none kubera iki mushinga leta
bagira mu biganire
itubahije bwizwa nshingiro
ati twese mutoye mu biganire
urumva akwiye kujyaho leta rero yubahiriza ibwirizwa nshingiro
n'ivyo kiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganire
none iyo ibwirizwa nshingiro ryaho nyanzwe amasezerano rero ucagaho nyangwa abantu bateza kwicara bakabiganira ko none umva tere byo byiza kugira ngo turabe none ati iditeje kujyaruba y'ubahirijwe kubiganira numva nta kosa ririmo
none kumugwe uhari ibiganiro bikaba bisabwa umugwe hari uje ibiganiro abashaka kuganira bakaba bari ishaka bari ifise abuze ikinone kugira tuganire
umugwe nuko mwawusizeho mwenyene urya mugwe ni komisiyo tekinike yanyu
reka abanyapolitike ndabyihoze professeur Sururu birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ibyoganirwa abantu
eko biba mu biganiro kandi bakabaza abo biraba urabona nka hari babiri byugura yuko bashobora gushiraho agenda y'ibyo bizoganirwa ariko ntangaruka kuri bamwe nyene baba bari muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiri imice yose ati mbega ikibabaje ni giki ikibateye impunge ngikute ikibateye gwaserera nigiki migu yose yavuze ikibababaza ku mutima kibaremereye ikibaragishinge mwina aho nabo nyene nkuko bavuga ko ari migu y'abahinga hazoba hari abariko barabishira ku gikara
ariko nkubu uyavuga ati ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri frode wati ivyo ikiringo nyene nico kibaza ahubwo nivyo dukiye kuganira kuko biteye kubiri n'ibyiza shingiro n'amasezerano mwumva badashobora guhuriza ku byo waganirwa
bashobora guhuza kuko aba babiri bo nyene nibabaza abantu abo nyene bazoba bitavye ibyo biganiro batumiye imigwi yose hari n'igihe bosanga ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni byiza kucicarira basanze kitarimo na matayo babyaye amavuta ariko bo nyene kwabo bubena twibwe naho twojamwe twese tukababane nawe ukajamwe byogora ko ni byiza guha rya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye
ndikaje ngira ko aho nyene iwawe nyene ngira iwawe gifite jambo intamba myizishora kubangamira ibibiganiro by'abarundi n'izi
ego nari nibajije ibintu bine cyane cyane icambere niyo hotumigogwamwo abantu batari mu mice yose ikindi cha kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu kende cha gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe baca bagira ati eya ibyo bintu suko byoja mu ngegoro kane mwari mwatumbire
kutubahiriza ibyo musezeranye
cha kane niyo uvuze ati rikadanta wanje ibintu byemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira twihindukize tu ibyo ni ibintu bine
bishobora kubangamira
ibintu ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro
kize honorable finance avuze ibintu bine bishobora kubangamira ibyo biganiro hari icyo wongera ko
icyo ntongera ko abakoresha ibyo biganiro iyo atabara abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza nibyo kwizigirwa
honorable buri kuko yavuze ibintu bine unawe yongeye koko hari kindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intambamye
yabivuze neza professeur hano yavuze intambamye kandi na je nsanga rizo
na urazemerezo zine
ego mwaka cumu muhoza sindacemera rwose kuko no muhoza ndibuka
icyo muhoza ni mugihurije ko
mutamanyerere ingene yabamugoye ndibuka ramasezerano aheruka cyane ya Arusha muhoza nti yarahari mera bahuza benshi ico gihe none nti hari habasinye n'amareserve amakenga akavuga ati ndavyemeye ndasinye mugabo ntanavyemeye kandi mungu no munsi niho bahambire bagaruka kuvuga para ba ibyabo na gose bibishigikiye aya masezerano. Jo intambamye rero ndabiraba jewe intambamye no vuga icamba intambamye ya mbere ni shakarike yabwo kwitaba ibyo biganire. Intambamye ni yabo bantu bashaka kuvuga mu izina ry'abanyagihugu hari abantu batowe n'abanyagihugu. Uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu. Bakana mutumye iyo ni intambamye ikomeye cyane.
Ariko kubganyo naho Senaredio za nta
nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro biruguruye umugwi nibaza ko batangwe.
Professeur Sururu huko gwiki kugira ngo ibiganiro bibe ibyo kuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza. Izo ntambamye ntizibemo.
Icya mbere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose.
Icha kabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanyapolitike bariho bi kandi cyane tukaraba ico tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane nino kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire professeur Adolphe Sururu numwigisha muri kaminuza akaba numuhinga mu by'inyigisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba bitavye kinye kiyago cha politiki
najewe ndabashimiye cero
nshimiye kandi honorable Victor Burikukiye ni cegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri kwisonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba bitavye kinye kiyago cha politiki
urakoze kwa wantumiye
twizire ko neje uzogaruka
neza cyane
urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nigaba numuvugizi w'umugambwe Sahwane Frodebu uri mu runani ADC kibiri wakoze kitaba kinye kiyago cha politiki
mwakoze nanyu kudutumira
twizire ko namwe neje muzogaruka
emwe ku kiganiro cyo kugira ngo tuganire gogorore nubeje muzo dutumire tuzokwitaba
nshimiye namwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi mukuni biganiro vya studio ijambo cyero minyenze manende kiremeshije ndi ngoranige mubanyu no muvyanyu na buta
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
n'inshuti mwese mukunda iradio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneyeho akanya ko gushimira ingenieur adufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na mugenzi wacu Innocent Kimenyi ya dufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.